Mwandanya kumviza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fiden Yongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rolisi Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, turayahera kuri inkuru ivugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Sentare nkuru y'i Londres mu Bwongereza yaratanze uruhushya rw'iyunguruzwa ry'urubanza ku ngingo ya leta yo kurungika mu Rwanda abimukira bashitse ku butaka bw'icyo gihugu biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Uburanira ishyirahamwe Asylum Aid rifasha impunzi ridashyigikiye ko bamwe mu bimukira bo mu Bwongereza barungikwa mu Rwanda, yavuze ko bakiriye neza ingingo ibarekurira kubandanya kwanka uyu mugambi biciye mu mategeko. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Bwongereza ku rundi ruhande bwatangaje ko butadohoka kuri uwo mugambi wo kunyinyurana n'abinjira muri icyo gihugu baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Indege ya mbere yari gutwara abimukira mu Bwongereza mu Rwanda yasibijwe mu kwezi kwa gatandatu biturutse ku gisata kiraba iby'agateka ka zina muntu mu muryango umwe bwa Buraya cyabangamiye ku munota wa nyuma uwo mugambi. Inyuma yaho ubutungane bw'Ubwongereza bwaremeje ko umugambi wo kurungika abimukira mu Rwanda wubahirije amategeko ariko buza kubangamirwa n'umurwi wabasubiye kwitwarira iyo ngingo. Muri Afrika, ishyirahamwe ry'amasengero Rukristo muri Nigeria ryaraneguye iyicwa ry'umupadiri Katolika ryabaye ku munsi w'Imana muri leta ya Nigeri iri hagati muri icyo gihugu. Babona ko bikwiye ko abakristu bafata ibigwanisho bakivuna umwansi abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abayisilamiste baraturiye inzu y'uwo mupadiri batako nawe basiga bamuturiye araherengetera. Baciye barasa uwundi mupadiri yariko arahunga icyo gitero ariko we yararokotse. Haruhande y'iki gitero ku munsi w'Imana, igipolisi cyo muri leta ya Katsina mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria cyavuze ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye urusengero batwara abayoboke baryo 9. Imvo iri nyuma y'ibyo bitero ntiramenyekana, ariko abitwaje ibigwanisho bakunze gutera amasengero no kwica abapadiri cyane cyane mu buraruko bw'i gihugu. Abategetsi ba Nigeria baramaze imyaka bagwanya imigwi inyuruza abantu bagasaba amafaranga imbere yo kubarekura. Nigeria iriko kandi irahangana no gutana mu mitwe hagati y'amoko afa amatongo n'ubwatsi bw'ibitungwa hamwe n'ibitero by'imihari y'iterabwoba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hirya no hino ku isi no muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko muri Amerika urwanko n'inzigo atakibanza bifise kandi bitazotsinda. Hari igihe Amerika yibuka ubuzima bwa Reverend Martin Luther King Jr. yaharaniye ubutungane hamwe n'agateka kabirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yashikirije i Washington, indongozi zishyirahamwe National Action Network riharanira uburenganzira bwa muntu, Perezida Biden yavuze ko Abanyamerika badakwiye gutinya gukora icyiza. Yavuze ko mu myaka ibiri yiwe ya mbere ku butegetsi hafashwe ingingo zo gusununura ubuzima bw'abirabure bo muri Amerika, ariko yemera ko hakiri byinshi bitarakogwa. Yaremeye kuzokorana n'inama nshingamateka igenzurwa n'abarepublikani ku bibazo biboneka ko bashobora kumvikana ko, ariko avuga ko atazohitisha itegeko na rimwe abona ko ribangamira imiryango ifise amikoro make. Nayo muri Nepal, abahinga mu by'indege ejo kuwa mbere niho batora agasandugu kirabura kabika amajwi k'indege yagize isanganya ku munsi w'Imana hafa abantu 70. Bavuga ko bizeye kuzoronka amakuru azofasha kumenya icyateye iryo sanganya. itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryavuze ko hatowe ibindi biziga bibiri ejo ku munsi wa mbere. Abantu babiri ntibaratogwa ariko nabo bakekwa kuba barapfuye. Ibikorwa byo kurondera biracyabandanya no kuri uyu munsi wa kabiri. Nepal yaratunganije umunsi w'ikigandaro ejo ku wa mbere ku murwa mukuru Kathmandu. Abantu hafi ijana bacanye amabuji basaba leta gufata ingingo zo gucungera umutekano w'abafata ingendo mu kirere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo mu Bufaransa, abantu barenga 12,000 barakoze imyerekano ejo ku munsi wa mbere ishyigikira abiyamiriza ibikorwa bya leta ya Iran byo kubagura abiyamiriza ubwicanyi bukorwa na leta. Yabereye ahari icyicaro cy'inama nshingamateka y'Abanyaburaya i Strasbourg mu buseruko bw'Ubufaransa. Iyo myerekano yatunganijwe mu kwibuka umwigeme Mahsa Amini icwa giwe mu kwezi kw'icyenda ryabaye imbarutso y'imyerekano muri icyo gihugu cya Iran. Yabayemwo ifatwa ry'abatari bake ndetse abandi bacirwa urubanza rwo gufa. Abo bakoze
urakoze aro isibigira imana ku makuru yo hijya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abasigajwe inyuma n'amateka barenga ijana bacururiza amashugwe ku mabarabara ya kaburimbo bamaze amezi abiri bimuriwe mu gishanga cya Kinyinya ku nkengera z'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali.
Ubu rero kuva twagera aha ngaha nta n'umuntu nari nabona parika aha ngaha ngo aje kutugurira.
Ubuzima bwo nagari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Nta muntu wavuga ngo aratambuka habona ibyo bintu kiri kugiye gutabara hirya haririmbye.
Abo ni bamwe mu batwabimuwe aho bakorera i Kigali. Mu Burundi, abanyagihugu bo mu makomini atandukanye agize intara ya Kayanza barimiye hamwe igitegwa c'ibigori mu myonga igize iyo ntara, bavuga ko umwimbu bariko barabona uzo bavana mu bukene. Ejo ku munsi wa mbere itariki 16 y'ukwezi kwa mbere, Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabure Dr. Martin Luther King yagandaguwe mu gisagara cya Memphis mu ntara ya Tennessee ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1968. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika. Tubandanirize ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi, abanyagihugu bo mu makomini atandukanye agize intara ya Kayanza barimiye hamwe igitegwa c'ibigori mu myonga igize iyo ntara, bavuga ko umwimbu bariko barabona uzo bavana mu bukene. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali.
Mwirima gicire heze mu myonga itandukanye igize intara ya Kayanza. Imyonga ifise uburinganire bugera kuri hektari 215,000 yo mu makomini atandukanye niyo yarimwemwo ibigori bya kijambere mu buryo bwa kijambere. Imijyango irenga 46,000 irimira muri iyo myonga yarashize hamwe imyaba yayo. Ubucyo baraheza barima bakurikiranwa n'abarimu b'indimo. Ni ukuvuga ko barimiye rimwe baterera rimwe imbuto biguriye, babagarira rimwe bafumbira yarimwe bakoresheje ifumbire biguriye, baraheza barondera n'ababirarira. Abanyagihugu barimiye muri iyo myonga barashima ico gikorwa bafashijwemo n'abajejwe intwaro, na cane cane ku iyo myonga yari isanzwe irimwamwo ibikaju.
Bataratangira kuburimiramo rero uwo mwonga ni ukuvuga ntiwari witunganijwe neza.
Nuko twiyumva neza, urabona bakirimo ibikaju, abagabo nibo baduhenda. Twebwe abakenyezi ntibanatubwira ko babigurishije, bakayajyana mu kabare umwana akarara ubusa. Umugabo ubu uyi baduhimirije kurima ibi bigori, ubu umunezero ni mwinshi.
tugitangura kurima nta mwimbu nk'uyu unya twari bwahabone mugabo no munsi turabona yuko hari hakarusho kanini gose
mugihe amategeko yo kurimira hamwe muri uyu mwonga hasigura ko bategerezwa gusarurira rimwe abo banyagihugu bavuga ko hari abarimyi baba bashaka gusoroma hakiri kare
bariho nyene ego abakuru bama bavuga ko intumva tuzokwamaho bariho turasarura nyine ugasanga umuntu yagiye kandi batubuza mugabo ugasanga nyene byabaye kuko tubisoromye bitarera ntituzojana ku isoko mugabo tubisoromye bimaze kwera tuzojana ku isoko umufuko nawe ucuza ufise amafaranga kandi no muhira abana bashikiriwe bafunguye
abo barimira muri iyo myonga basigura kandi ko bigitangura batabitahura ahubwo bumva ko bagiye kunyagwa amatongo yabo
abantu benshi byaratugoye cyane kuko nyene bibaza ati noneho ziranyazwe nyene tibagira bayitwale hama n'ukuntu batubwiye ati dutera ibigori bibiri bibiri twahora dutera nk'eka bitanu mu ibango byarabagoye cyane ariko undi bazi umurimyi aramaze kubitaho
gitangura kubiduhimiriza twabona umenga bariko baratugora no kuza gutera wamenga tuza ku nkone
Mustaneri wa komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza Ndayizeye Benoit asigura kubijanye no gusoromera rimwe kuri abo barimyi akamaro kabyo.
Twa twasavye yuko no gusoroma tuzosarurira umunsi umwe kugira tubisarure vyeze neza ko dosanduze ufise n'amahanga ari kwimburiramwo gucyo bakure ko ivyo bashobora gushora kugira wa mufuko uronke agafaranga bongere bakure ko nivyo bajana mu mihana iwabo kugira bashobore gufungurira umuryango harabaye n'igihe bisaba yuko ngaha tuhama misi yose tukazindukira ngaha kugira tube kumwe n'abarimyi tubasigurire kuko hari intango ya migoye
Kenya na Janvier Mustaneri wa komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza nyene nabavuga ko kugira ngo bashike kuri iyo ntumbero yo kurimira hamwe ibihingwa bifitiye akamara abanyagihugu bose bitari byoroshe
uyu mwonga twashitse mino komine bawurima mu gitegwa c'ibikaju cari gitegwa gitera amatati cyane mu ngo usanga bararimye mugabo hageze kubishora gatusanga ntibabyumvikanye ko umugore yagenda kuraba agasanga umugabo yabigurishije kera rero twaricaye hamwe turaraba dusanga uyu mwongo udupfa kubusa no mwongo uri mwamazi kandi n'umwongo twabona ushobora no kumeramo ibindi bitegwa bishobora gufasha umene gihugu turumva yuko ametwo bahindurira igitegwa ko hoba mwakarusho gusomba nkabo mu ntwaro tufata ingingo itari yoroshe kuko turibuka ko habaye ibibazo byinshi baranaturega kubadukurira hejuru bwana bonyene turabumvisha yuko uwo mwonga twebwe tubona ko duhinduye igitegwa hari habene gihugu bashobora kuhatorera koyoko
ibikorwa byo gusarura ibyo bigori byaratanguye mu mpera z'ukwezi guheze umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza Adereniyo Saba yaratanguje icese igikorwa c'iyimbura aho yamenyesheje ko biteze umwimbu ushimishije
turi mu gikorwa bwa mbere cyo kuraba ku ntirima gici cyagenze ibyo navyo bijanye no gusarura aho ibigori byamaze kwera aho naho turabakumbura aho bimirije gusoroma hatarenga mu ndwiza nuko tubona ko umwimbu ushimishije kandi ngahano babwira yuko aha mu ntara Kayanza mu myongirenga ijana dusanye dufise ifise uburinganire burengane n'amahegitari arenga 3,500 imyonga 75 muri iyo bateye igitegwa cy'imbuto y'ibigori imbuka cyane
Kuri ubu umwimbu ungana hafi amatoni 800,000 y'ibigori niwe witezwe kuronkwa ku mwimbu w'ibigori byarimwe mu mwonga muri irici riheze nkuko bishikirizwa n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza baba bajejwe intwaro ngaho mu Kayanza n'abanyagihugu basigura ko bahuye n'utubazo two kuronka imbuto batebye ndetse no kubura ifumbire bagasaba ko bozwa bararonswa ibyo bikoresho ku gihe kugira ngo umwimbu ugende neza mwamenya kandi ko muri season kuri kiye iyo myonga izatangura gutegwamo ibiharage guhera muri uku kwezi kwa mbere mu nyuma hazokurikire kurimwamo igitegwa c'ibiraya nkuko bimenyeshwa n'abarongoye ayo makomine agize intara ya Kayanza Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Ikigali
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda ho abasigajwe inyuma n'amateka barenga ijana bacururiza amashugwe ku mabarabara ya kaburimbo bamaze amezi abiri bimuriwe mu gishanga ca Kinyinya Abo banyagihugu bavuga ko inzara ibamereye nabi kuko aho bimukiye atamuguzi ashobora kubashikira. Asumta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aba baturage bimuwe n'umujyi wa Kigali bivuga ko biri mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse n'umutekano. Abimuwe bavanywe ku mihanda minini ya kaburimbo bashyirwa mu gishanga kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kuva aho bakoreraga ku muhanda wa kaburimbo mu kagari ka Gacuriro ndetse no ku muhanda wa Kacyiru kugera aho bimuriwe bigusaba kugenda nk'ibirometero 5 kandi byinshi bigizwe n'umuhanda wangiritse w'igitaka. Ijwi rya Amerika ryabasuye mu cyumweru gishize. Kuri bo kwimurwa muri icyo gishanga byabateye igihombo gikabije.
Aho twari turi twakoreraga umuhanda twabonaga abakiriya batuzana hano muri Ngaru. Urabona nawe aha hantu nta muhanda wo mu Karuhari, kandi wabizi ko bino bintu byacu bigurwa n'abantu baba bari mu modoka bagenda. Ubu rero kuva twagera aha ngaha nta n'umuntu nari nabona parika aha ngaha ngo aje kutugurira.
Ubuzima bwo nagari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Nta muntu wavuga ngo aratambuka habona ibyo bintu kiri kugiye gutabara hirya haririmbye. Oya abaturage binahawe umuntu azarya avuye guhingira igihumbi hano mu gishangaze no kugura ivasi. Hano kuva twahagera ngira ngo tuhamaze amezi ageze kuri 2. Ariko nta n'urahacuruza inote y'igihumbi.
Twarahombye. Amavazi yaramenetse, indabyo zarapfuye murazireba, izindi zasigayeho turi.
Abaturage bagera ku 100 bibumbiye mu makoperative 5 badutangarije ko bafite imiryango isaga 200 batunze. Bumvikanisha kubu bari mu kangaratete.
Burya ni ikibazo n'ukwinjira hepfo abo babonye Zodesa ukagenda ukagura icyo kigori. Aho bikera abagore n'abana baraducika.
Abana mu mashuri bari kubirukana. Nta mbega abana bacu bari hanze. Abana banjye baheruka kunywa igikoma nkibakurura muhanda wa kaburimbo. Baheruka umugati tukiraho. Ishuri ry'ubu baricaye abana banjye. N'abandi sije jyenyine. Hari nabo mu cyaro mu zindi ntara twafashaga. Yaba ari ugushyingura ubu umuntu asigaye apfa tukabura icyo tumushyinguza.
Biragoye guhindura, nta kindi kintu dushobora kugenda ngo dukore dushobore, kuko twari tumenyereye kwibumbira aka kabumba ariko kari kadutunze.
Kugeza ubu aba basigajwe inyuma n'amateka bakoraga imirimo yo kubumba basaba umujyi wa Kigali wabimuye kubasubiza ku mihanda ya kaburimbo bakabasha gutunga imiryango yabo.
Ari batubwiye ati hano tugiye kubikora bibe nk'agakinjiro agakiriro nk'uko umuntu ashaka urubaka ajya ku gisozi. Ariko urabona impande n'impande haracyari amavazi ku muhanda. Na muntu uzarenga kuri uyu muhanda wa Kibagabaga ngaze muri iki giputa cyahano kandi asize ivaze ku muhanda. Mu byifuzo bya mbere nuko dukurira hayo mavaze ari impande n'impande.
Rero twasabaga leta nkuko ari umubyeyi wacu babone ko imiryango yashigajwe nyuma n'amateka ari abaturage nk'abandi nibura bagira ikintu babafasha. Badushyirireho marketing
mwadushakira ubuvuganizi ku buryo twabona umuhanda ukagera hangaha. Umara kuhagera wende tukabona ko twabona iki dutunga cyangwa se mukareba n'ahandi hegereye umuhanda mukuru mukadushyirira isoko akaba ariryo twisunga kwahangaha ndabona nta kigenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko abimuye wabahaye amafaranga gusa nubwo nabo batayahakana. Abo baturage bavuga ko hari ibikoresho byabo bimwe bitarishwe n'umujyi wa Kigali, abandi bagatangaza ko bahawe amafaranga make n'uyu mujyi ubu bakaba barayamaze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Madame Eugenie Martine yatangaje ko kwimura abo baturage byakozwe hagamijwe guca akajagari. Ahari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye mu mpera z'ukwezi gushize,
abantu bose bakorera buriya bucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo barabimenyeshejwe hashize igihe, kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya. Barahamenyeshejwe aho bagomba kwimukira kugira ngo turebe ukuntu dushyira isuku yewe n'umutekano, kuko ahenshi ubona yuko ari ku mihanda minini aho gusohokera hahari. Umuntu ajya kugura indabo agaparika aho ngaho ukabona mbega ni ahantu habangamye kuri gahunda nziza yo kugira umujyi ukeye kandi utekanye.
Usibye amashyirahamwe amwe yimuriwe muri icyo gishanga cya Kinyinya, hari abandi bajyanywe ku giti cy'inyoni na Sahara muri Kicukiro. Aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko badafashijwe kongera gusubira aho bahuriraga n'abaguzi. Ubuzima bwabo bwagorana kuko nta kindi kintu bazi gukora usibye kubumba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Croya.
Urakoze Asunta. Ejo ku munsi wa mbere itariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere, Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabure Dr. Martin Luther King yagandaguwe mu gisagara cya Memphis muri leta ya Tennessee ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1968. Ku munsi w'Imana urangiye yari kuba kwije imyaka 94. Mu kwifatanya n'Abanyamerika bose mu kwibuka iyo ntwari, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaragiye mu gisagara cya Atlanta mu misa yo kwibuka nyakwigendera King. Imisa yabereye muri Ebenezer Baptist Catholic Church, aho yashikirije ijambo nyamukuru ashimagiza iragi ryiwe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Leonce Akizimana akurikiranira hafi ibibera muri Amerika, atangura mubaza ukuntu nawe nyene aba mu gisagara cya Atlanta yahimbaje uyo munsi mukuru.
Urumva abantu bose bakuranye nawe, abandi bamwe barapfuye n'abashariho, n'abandi banyamerika benshi bagumye bamukurikirana cyane cyane abantu babirabure, ubu bariko barahimbaza uwo munsi nyine berekana yuko ubuzima bwiwe butapfuye gutyo, butagiye gutyo, ko igihe yamaze kuri ino si yashoboye gufasha kugira ngo Amerika igire intambwe. Ubu rero barahimbaza kuko barazi ku rugendo rutiri rurerure, mugabo barahimbaza ko bose urupfu rwiwe rutagiye gutyo, ko yasize iragi rinini n'ubu atiriza kubandanya nabo.
Mu kwibuka rero iyo ntwari Dr. Martin Luther King Jr., Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari yagiye i Atlanta mu misa yo gusabira uyu muhisi ko Martin Luther King yari mboneza mu buryo bwinshi cyane rwose mu bintu bitandukanye. Ijambo rya Perezida Biden mwajyakiriye gute?
Biden ni umuntu uravye kuva ashikiye ategeye mu butegetsi akivuga icyo gihe afite imyaka 29 aja muri Sena, yaciye agenda atangura kumenyana n'abirabure benshi bari muri mu butwari bagendana na Martin Luther King, hama baguma bazi nanye cyane rwose nk'uko mubizi ngira ngo yatababirabure ntiyari gupfa yatowe. Ibyo rero Biden agiyeyo asa nuko atashimuhira n'umukatolika mugabo nk'uko mubizi Martin Luther King we yamuporoti mugabo ubwiye kuraba ukuntu ibintu byinshi bahuriye ko n'ibintu yumva yagiye umenga atashimuhira. Rero kuko ntazinanye n'abo bantu akaba yaburi karavuga ijambo rero n'umuntu afite ibintu byinshi bahuriye ko muravye nabo nyene Biden yabuze abantu benshi mu muryango wiwe nk'umwana wiwe bya Marcegos. Ku buryo rero ijambo yashikirije n'ijambo ryari rikomeye rwose, kuko yagombye kubereka yuko Martin Luther King yapfuye mugabo ibintu yagwaniye, ibintu umubabaro bafise ubu n'umubabaro nk'ubuzi wiwe nyene ubandanya naho haheze imyaka myinshi. Ku buryo yagombye kubereka yuko ijambo ryose ubwiye kuriraba yavuga ati ni mubandanye mugwana, ibyo yatanguye ntimubihagarike, kuko murabizi yuko urugendo rukihari ubyerekeye ubutungane, ubyerekeye kugwanira agateka ka bose. Iyo ni ngwana tuzova yahagaritse akagwa yagombye kubereka rero ati ntimugire ntimucike inkokora, hari ibintu byinshi bimaze kurangurwa mugabo urugendo rushaje rurerure. Icyo nicyo niyo jambo nyamukuru ibisigaye yagombye kuza yagombye nyine kwereka yuko nawe yameze cyane yatangiye kuvuga abantu benshi hariya b'i Georgia aho yari nyine Atlanta, kuko benshi arabazi nabo baramuzi. Yagombye kubereka ko abashimira ku buntu bamushigikiye. Ijambo nyamukuru kwari ukubereka ko bandanye urugendo.
Perezida Joe Biden abaye umuperezida wa mbere ari mu mabanga yiwe yashikirije ijambo mu gihe cy'imisa abaperezida batari bake bari baragiye gushikiriza amajambo bari muri icyo gisagara. Ariko ivyo mwavyakiriye gute?
Ya nkuko nandi yavuze, Biden ni umuntu w'Imana asenga rwose, hanyuma ibyo rero nabo b'i Atlanta n'abajya mu rya sengero rya Martin Luther King barabizi. Ane nashoka ima bamutumye kugira ngo asenge muri abafashe gusenga mu gihe cy'imisa nyene, kuko abandi ba perezida bose nkaba Obama n'abandi baratumirwa mugo nta n'umwe yari bwagende gufasha gusenga mu gihe cy'imisa nyene. Nuko bazi ko afise uwo mutima n'izo ngufu kandi afite na experience na kubera ibyo yaciyemo nawe byo gushobora gushikiriza igisengesho nk'icyo, kandi koko yarabigize. Yashoboye kubisigura neza, arabafashe umubabaro nabo mugabo n'umwarimu nakanye nakanyamuneza kuko yababari ati he ndaba ibyo tumaze kurangura bimaze kurangurwa naho urugendo rukihari, hari ibintu byinshi twakoze reka n'icikinga ukora ubwo tubandanye.
Tugarutse ku iragi rya nyakwigendera Dr. Martin Luther King Jr. Yarashira imbere uburenganzira bw'abirabure ika ubungane hagati y'abanyagihugu akiyamiriza ukumirana utwo twigoro n'igiragi kubwanyu mubona bishitse he
akantu gato inocishamo nuko Martin Luther King abaheje kumwica 68 umukuru w'amashengero y'ababatisite yo muri Sweden yara niwe yafashe ijambo aravuga ati he jewe simbabajwe sinkeneye kumenya uwishe Martin Luther King ati nkeneye kumenya icamwishe nkeneye kumenya icamwishe kuko ico nico dukwiye twese kwicarira tukaraba ubwiye kuraba ico yavuze novuga muri uno mwaka turimwo nico kibazo n'ubu kikibandanya rero ico novuga nuko ubwiye kuraba ibibazo byatumye Martin Luther King afata iyo ngwano yo kugwana sans violence ibyo n'ubu biracariho.
Njuti mwese mkunda la DJ Radio America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya makuru. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya America.
Nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara.
Sauti ya Amerika,
taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize